Yankam. Kutangu vijani lezo kuyo mupi, tuwa shikinda amakuru, avuba, hijani hino kuisi mtu vito ndo.
Wako zehori ya na mulikumena aloizi vigirimana kuri mikro. Wanyororo baru kwa muli mirongo ibiri, baratoro se ibo heru, yo mugisagara chavu kavu, nikuwa mkuna la kivu yu mako. Muli republika, ihala nila demokrasi ya Kongo, huko vishirizwa na mishimakuru uishwi ya Amerika, akurela servisi ya Gifaransa, ali murako karere. Ama kurava mugipolisi, akanemezwa na wawibonye, avuga kwa wanyororo batoro se, ejo kumusi wagatanu, inyuma yaho, haterewe grenade kuyinjiriro ry'igyobo hero bituma haduka imigumu ko n'uruhagarara gwakurikiwe no kurasa amasasu menshi mu gihe bamwe mu banyororo baciye bikika inyuma yako kajagari babona gukura meza baratoroka. Umukuru w'ico gisagara Filemone Yogolelo yatangaje ko umuntu umwe ari we yahasize ubuzima, abandi bagizwe n'abari baje kuraba ababo bakomeretse bikomeye bahitanywe n'amasasu yigenza. Abo bakurikiye abandi banyororo barenga amajana icenda batorotse mu ntango z'ukwezi kwa gatandatu guheze Ibeni mu ntara ya Kivu y'uburaruko, inyuma y'igitero cy'abantu batamenyekanye bitwaje ibigwanisho. Imbere yaho kandi ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa gatanu, abandi banyororo barenga 400 baratorotse ibohero rikuru ryo ku murwa mukuru Kinshasa, inyuma y'igitero nk'ico cyakozwe kuri iryo bohero. Umugabo afise amamuko mu gihugu cha Emirate Arabe Uni, inyuma yaho yimiwe ubuhungiro mu Budage, yarishe umuntu umwe amucumise imbugita akomeretsa abandi batandatu mu gisagara cha Hamburu. Ibyo byabaye jo ku munsi wa gatanu. Umukuru w'ico gisagara yatangaje ko mu kugaba ico gitero uwo mugabo yasemere avuga Allah Akbar, yongera koko gishobora kuba ari gitero cy'iterabwoba. Mu gihe byomenyekana ko ari gitero cy'iterabwoba, coba ari gitero kibaye mu Budage kuva mu kwezi kwa 12, igihe umunyatuniziya azwi ku izina rya Anis Amuri agongeye abantu mu isoko ry'i Berlin kumurwa mukuru ku munsi wa Noweli, yica abantu 12 akomeretsa abandi 48. Icyo gitero gishobora gutuma haba izindi mpari ku mugambi wa chancelier w'Ubudagi Angela Merkel wo kugururira imiryango impunzi zirenga umuriyoni, mu gihe hasigaye amezi 2 gusa ngo habe amatora y'abashinga amateka muri ico gihugu. Amakuru avugwa ha mu Leta Zunze za Amerika, perezida w'iki gihugu Donald Trump ejo ku munsi wa gatanu yaragenye John Kerry, yarasanzwe ari umushikiranganji w'intwaro mu gihugu mu kibanza cy'umunyamabanga mukuru mu biro bya perezida uwo bitwa chief of staff mu rurimi rw'icyongereza. Kelly asubiriye Rense Priebus avuga ko yatanze imihoho muri ico kibanza kuri wa gatanu. Nyene Perezida Trump yatangaje iryo gena inyuma y'icuka kibi cari hagati ya Priebus na Anthony Scaramucci, aheruka kugenwa ngo abe umuyobozi ajejwe ibyo kumenyesha amakuru mu biro vya White House. Agize umutegetsi akomeye mu biro by'umukuru w'igihugu avuye mu mabanga yiwe mu kiringo kirenga gato amezi 6 kuva aho Donald Trump ashikiriye amabanga y'ubutegetsi. Muri Amerika nyene, Perezida Donald Trump yemeza ko azosinya iyemezwa ry'ibihano bishasha ku Burusiya kuko vyashikirijwe n'ibiro vyiwe ejo ku munsi wa gatanu. Ivyo bikuye amakenga y'abakurikiranira hafi politiki ya Amerika bari bafise ko atashobora atari gushobora kubyemeza mu gihe kuva agishikira amabanga y'ubutegetsi yamye avuga ko azogerageza kunagura imigenderanire myiza ya Amerika n'u Burusiya. Kuri uyu munsi wa gatanu nyene Uburusiya bwaciye bufata ingingo yo kwihora ibihano bishasha bwahawe n'inamashinga mateka ya Leta Zunze za Amerika. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire n'amakungu bw'Uburusiya buvuga ko ivyo bihano vyerekana agasomborotso kadasanzwe kagirwa na Amerika mu mijanye n'imigenderanire mpuzamakungu. Ubwo bushikiranganji bwaciye bufata ingingo yo kuganisha ibitigiri intumwa za Amerika i Moscow kingana kikana n'igitigiri c'intumwa z'Uburusiya kiri muri Amerika. Uburusiya buvuga ko abakozi ambasade ya Amerika batazorenga amajana na 55 kandi kwikuba cyo kugabanya kubagabanya kurenga izina n'indi ya kuko kuri iganwa ya project nuko ambasade ya Amerika tabwo kugira kuko iko isubwe cy'imisuko mukuru w'ubusimo ikore inyuka ya Rusiya gukore ibitse bi bwo cyo Rusiya. Aha ni wagarukiye amakuru ubwo yigenewe hino ku isi turasubira igihe cy'isaha imwe mu yandi makuru.
Nimye mugenzi wacu adushikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ijwi rya Amerika risaniranira i Washington DC. Muri uyu mwanya tugiye kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara. Mubandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Ndabaramukije bakunze muteza amatwi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika risamirana ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Nongera ndabahikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara muri saa 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe ndongoye ibiganiro by'ino mwanya.
Turasaba yuko umunyeshuri kizira kujya kwiyicara no kujya ku bikorwa bagaca amafaranga. Dusaba yuko umunyeshuri wese ikintu cyose abona gushimuza amafaranga agikora kugira ngo arakunda kuntu ahundukaye.
Ni Aloise Ngenzirabona musitanteri wa commune Gisuru y'intara ya Ruyigi ahamagarira abanyeshuri bari mu buruhuko muri iyo ntara gukura amaboko mu mpuzu kugira ngo bazosahirize ababyeyi babo mu kugura ibikoresho byo mu ishuri mu mwaka uzoza. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mu kanya mugume ku maradiyo yanyu.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze umugwi igihugu igengujejwe agateka kazi na muntu mu Burundi CNDH Commission Nationale Indépendante des Droits de l'Homme usaba sentare mpuzamakungu mpana vyaha CPI guhagarika amatohoza yibanze yatanguje ku vyaha vyakozwe mu Burundi. Nyamakuru wacu Eloge Wirikaneza niwe tubazi no nkuru.
Muri iryo tangazo umugwi igengujejwe agateka kazi na muntu mu Burundi umenyesha kushimishwa n'ukuntu umutekano wagarutse mu gihugu cyose ariko biyamiza ibitero vy'amagrenade vyabaye muri uku kwezi kw'indwi mu ntara za Kirundo na Kayanza mu buraruka bw'igihugu no kumugwa mukuru Bujumbura agakomereka abantu barenga 55 nabo bahasiga ubuzima. Uwo muguvuga kuteye intege Leta kwishaka yerekana ryo kuja inama n'abantu bose begwa n'ibibazo by'agateka kazi na muntu mu Burundi baba bakorera ku butaka bw'igihugu no ku rwego mpuzamakungu. Jean Baptiste baribonekeza arongoye umugwi CNDH yavuze na bimwe mu bintu bibabaza umugwa atwara.
Umugwi CNDH urababazwa n'ingingo zo guhagarika ugufashanya na Leta y'u Burundi hamwe n'ingingo zo gutera igitsure igihugu kumvo zitumvikana zifatwa na bamwe bamwe mu nshuti z'u Burundi nkishira hamwe rya Buraya canke sentare mpuzamakungu mpana vyaha CPI harimwo ibihano vyafatiwe bamwe bamwe mu ndongozi z'abarundi bafatiye ku vyegeranyo vy'ikinyoma bitangwa n'amashyirahamwe amwe amwe nka FDH bakarenza uruhu rw'amazi kukuntu igihugu cyifashe no ku ntambwe kimaze gutera mu by'agateka kazi na muntu n'umutekano na cane cane muri uyu mwaka.
Umugwi CNDH wemeza kandi ko ivyaha vyakozwe mu Burundi bitarengeye ubushobozi bw'ubutungane bw'igihugu baribonekeza yashimangije ivyumviro vy'ubutu turorero
ku vyeki Burundi. Urugero ni uguha nuko nk'ubu mu vyo dufise uravye ahantu sinta mpuzamakungu yuguruye amatohoza usanga ari bihugu nka Afghanistan, usanga ari bihugu nka Syria, usanga ari bihugu nka Iraq, bihugu nka Colombia canke Ukraine. Ndibaza ko atamumenyesha amakuru yongira muri kano kanya yuko ivyo dufise mu Burundi bishusha n'ivyo bafise muri ivyo bihugu. Hariho ivyaha vyakozwe mu Burundi mugabo ntibiri ku rugero canke nibitumwa n'ivyo twabonye canke twumva muri ivyo bihugu bigiye kuvuga. Ugereranije ivyo twabonye muri Tanzania ufate 2002 cyangwa 2008 cyangwa 2003 urabona yuko ibyo dufise ubu harabaye crise politique n'icyo twe turavyemera mugabo ntiri ku rugero cyangwa inyifato ya leta n'iy'abanyagihugu ntabwo twegeranye n'ibyo twabonye muri iyo myaka iheze.
Iri tangazo rya CNDA ryashirije inyuma yaho ku itariki ya gatanu ku kwezi uwo mugutwariye mu nama nshingamateka icegeranyo cavuga ko muri aya mezi atandatu ya mbere y'umwaka abantu bagera kuri 69 bishwe 20 banyuruzwa nayo 23 babarezwe igufa. Ibi ntivyaguye neza bamwe mu bashingamateka.
Mwebwe turabona nkano muvuga ngo abantu barishwe abantu barabura ko mutavuga ngo mutugire muti ko arabashobora kuba bari muri Kongo arabashobora kuba bari muri Tanzania je ndibaza ko harya hantu mwavuze ngo bashaka kuwamanukana kuri nivo yo hasi ndibaza ko byabateye ubwoba nawe mukaba muvuga muti reka basi ibintu mubyoroshe muvuge musharije u Burundi leta y'u Burundi kugira ngo bariya bashobora kuwamanura mu rugo mubase n'ababavugira neza gucyo none cyo muje mu Rusinde tuvugire neza barya bo haza kugira ngo batureke noneho muri rwagwego kwa A
baje baribonekeza niba tashatse nawe kwikundwa kaza kuri leta
kwitegwe rero twakirana umutima mwiza ivyumviro vyose byabije harimo ivyumviro vyo kunenga tuvuge nk'ivyo tuba dukora ariko cane cane tugakomeza guhagararira ukuri uko twabibonye niko twabishikirije uko tubona kandi ibintu byomira niko tubishikiriza
ariko umukuru wa CNDA yashijwe gihe hari ivyo yahanuye ubutegetsi
na uvuga ngo igera kuri kizwe na himana yatushagena na cyose ni ngishura kujamwe kose birashiga gasanga baronse amakuru atariyo igihambaye rero nuko igihugu kitoja kuri defensive nuko igihugu twemenya ko ari cyacu kintu ari cyo kivugwa no murundi kivugwa no munyamahanga kivugwa n'ishyamba cyangwa kivugwa no wigenga ari cyo tugifata nka nkama hanyuma tugafata ingingo zibereye kugira ngo nimba ari kibi ikibandanye kikaba ari kiza naho kibandanye naho bari bakigwanya nimba raporo isohotse mu bintu 260 arivyo izi 60 tubikoreshe twiyubake izi 40 tuvyigize
urwandiko rwo mu gwiseni dash rusohotse mu gihe amashyira hamwe yigenga 8 yatangura isekeza ry'imisi 100 yo gusaba ubutungane mpuzamakungu gutohoza ku vyaha vyabaye mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane umwaka w'ihumbi 2015 iyo sekeza ryatanguye kuva ku itariki ya 17 ku kwezi rikazosozerwa kuwa 27 ukwezi kw'icyumweru mu mwaka. Ayo mashyirahamwe yose 8 nubwo yafuswe n'ubushinganganji bw'intwari yo hagati mu gihugu yemanga ko ubutungane bw'u Burundi butigenga ku buryo bwotohoza ku vyaha vyakozwe muri icyo kiringo ngo bwongere buhana ababyagirizwa. Mu kwezi kw'icyumweru mu mwaka uheze u Burundi bwafashe ingingo yo kwikura mu masezerano y'i Roma ashinga sentare mpuzamakungu mpana vyaha CPI cabaye igihugu ca mbere kibikoze mbere cugurira imiryango ibindi bihugu nka Afrika y'Epfo hamwe na Gambia nubwo ubutegetsi bushasha bwa Gambia bwasubiye kuri iki cemezo. Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Na biciye ku masonga nkitangura bajeje intwaro muri commune igisuru y'intara ya Ruyigi bahamagarira ugwaruka ruri mu buruhuko kukura amaboko mu mpunzu kugira ngo rushobore gukora ibikorwa bitandukanye ruzibizo rufasha kushobora gusahiriza abavyeyi babo mu kugura ibikoresho by'ishure. Ugwaruka ruremeza ko ivyo bikorwa gwamaze kubitangura naho rutorohegwa rimwe na rimwe. Reka Raisa Liliane inamahoro abanza dushikane aho yishikiye bariko barakora muri ivyo bikorwa bitandukanye hama twumve nico bagona
kwashubanga tukugira winjize mafaranga
rumwe mugwaruka ruri mu kiruhuko ijwi rya Amerika ryagendeye byo rusanze ruriko rurafyatura amatafari kwishantiye iri ku mutumba munyinya aho naho ibikorwa biragabuye mu migwi itatu uw'abasomba amazi abaponda ubudonko hamwe n'abajejwe gufyatura amatafari bakoresheje iforoma
amwiforoma ndiko ndayibombeka kugira ndiko nda
urugwaruka ugwiheje biragaragara ko rukorana ubwira bwinshi. Medard giruko ishaka n'umunyeshuri ari mu kiruhuko w'imyaka 16 atwiganira uko akazi kagenda n'igituma baza kugakora.
Naje gufyatura amatafari kugira ndondere amafaranga y'ibikoresho by'ishure giranye n'imbandanye niga manaje nka 12 nkaca nkora ibumba hanyuma nkajyarura nka saa 4 kugira cyangwa ngura gufyatura nka saa 5 niho cambumba meshi ati njana zindutu uhunda maza kufyatura ngama tafara majanane kuitafari rimu na mafaranga munani
haruhande yaba fyatura matafari harurundi gwaru karuja mugihugu cha Tanzania kurima mguchingero Benjamin Nyankiye agiratin
tuatugia natuliba ane changheba tanu changheba tatu kwa geri Tanzania tukatesi heka kumimhamirongi tanu nyele ngalima hapata na bakama hamuminu wanja meze kutu kubera nyele inisuku Tanzania ngiheka balimira kumimhamirongi tanu jama siringi urumbo kwa zeng hazibira yoka kuiye muko zeng hiheka hazine kuteri nyumba ikazuro suka kwa rayali yoyo surose kuweru buro ndera mahera hasike hindi kwa mwagu gira mutanguli shule mga shamuka ruka
ubukene gibone keza mumigyango niyo na andaro yuku kuyungunga nyakuru gwa ruka kugira ruronga mafaranga azova mwibikoresho vishure tumenyeshe kubikogwa vyo kurima no gufyatura matafari bigwiriye mwa hanini abahungu kuko bisaba inguvu nyinshi ni mugihe abigeme bo bashima kuja kudandaza mu isoko nk'ivyamwa umuceri umunyu hamwe n'ibindi Debora irakoze bucaje mu mwaka w'indwi tumutsanze ku kibanza kiri mu isoko aho yanze umunyu
nahisemwe ko za kudandaza kugira ngo nzefashe abavyeyi mu kurondera makaye tugira dutango uyu mwaka w'ishuri nadandaje umunyu kubera nabonye mutahe fisali kungana mutahe na usabye abavyeyi kugira ngo bafashe bacabara wuma nanje cyandabishimye amahera nunguka ni make make sinzi
yamana naho urugwaruka rugerageza gukora iyi mirimo ingorane zo ntizibuze mu kazi kabo narijya bibatari byo bamenyereye
ko hari giha bakiriya muranda bishura make andi naho nkacha sanga ndabishura yarenze kubera ko hari gusanga baje ntiyafise nkamanza kwiruka kuyarondera handi bankasanga bakiriya bamaze kugenda bacavuga ati uwo mwana ntarabimenyera kubera yadutebeje bigacha bituma badashobora kushorera generalike na isoresha bagacha baje gushorera abandi
hazinda nakagaya kaimo mafaranga cyane y'iparaporo y'ibindi bihugu ino abara amafaranga cyangwa gukora amafaranga umunani atanze ku mbere benze nk'ifunga hano ko tuti kwaso kazi hagufi mu hira fingendo matike dishi bapa ko ni nganga mu nzira nyine barashobora gufasha bakakana rusa wakore cyangwa aka yose ukaza ukona n'amahero zanye
ibi bikogwa kenshi baba batamenyereye birasaba ko baba bafise abakuze baba ba hafi akarorero na kuri muvye w'umudandaza avuga inge na hora afasha babana baje kudandaza
bese turabafasha nyine bakabimenyera nyera turabegera tukabereka ingene bapima kugira ntibahombe kugira bazaronka amahera bakoreye kwejo gutyo kugira ngo bazoronke ibikoresho byasubiye kwishyura kubandanya amashuri
ku ruhande rwo bajejwe intwaro barashimishwa n'umwete uri muri urugwaruka aro yizingenzi rabona mustanteri wa komine Gisuru abonera akajyo ko gukebura abariko basamara mu bitagira kamaro
cyo dusaba abanyeshure tubasaba kundi bikogwa tubasaba yuko umunyeshuri kizira kuja kwiricara no kuja kubikogwa bagacha amafaranga dusaba yuko umunyeshuri wese ikintu cyose abana gushumuza ifaranga anga agikora kugira ngo urakunda kuntu arahundukaye baro amakriteri yerekana umuntu kandi naho nikora kwanze ko mine yashobora gushira habona turayakorera ko umuntu yaboneka kandi naho nikora gose twashaka kumugura dukaye tukamurihira n'amafaranga y'ishure
tumenyeshe ko mu gihe urugwaruka ruko rw'iyungunganya mu bikorwa bitandukanye hari n'urundi ruko rukora mu makambi y'ibikorwa by'iterambere rusangi ariko arangurwa ku rwego rw'igihugu cyose muri komine Gisuru mu ntara ya Ruyigi Kaisa Lilian inamahoro ijwi rya Amerika
Kaisa urakoze mukanya turaza kubatahiriza abanyu ariko mbere gato tubanze dukubitire mu ikambi ya Mahama iri mu gihugu cy'u Rwanda turabingene abarundi bahungiye ngaho babanye n'abanyarwanda ba mu micungararo ni mu gihe hari amakuru ava mu gihugu cya Tanzania yemeza yuko abarundi bari mu makambi atandukanye ari mu gihugu cya Tanzania bishika bagacanamwo n'abatanzania baba ngaho nyamakuru wacu Desire Hatungimana yashatse ro kumenya uko vyifashe mu Rwanda maze adutegura ino nkuru
ikambi ya Mahama ama yakiri impunzi z'abarundi barenga 155 yubatswe hafi y'uruzi akagera kagabura Rwanda n'igihugu cya Tanzania mu karere ka Kirehe impunzi zibaho imahama muri kino gihe zirasohoka ikambi zigakora imirimo itandukanye hanze iyo kambi abenshi twahuye ubasanga ku isoko yaho bita gukabeza ku metero zashika 200 uvuye muri iyo kambi ya Mahama iyo soko iremwa n'abarundi mbere hakaba hari n'abafisi ibyo badandaza cyo kimwe n'abanyarwanda uno mutama w'umurundi yahungiye muri iyo kamba avuye mu ntara ya Kirundo amenyesha ko babanye neza n'abanyarwanda baba hafi iyo kambi
abanyagihugu tubana ngaha tubanye neza nta munyagihugu w'i Rwanda adusanga mu kambi ngo adaturubike niyo tuyisohotsemo turasohoka tugenda kuganira nabo tukashikira mu tubare arutunyobwa tugasangira ara akaribwa tugasangira mutige ndagombega nk'umuntu avuye ngo ashaka nko gusoma nk'akanyobwa mu nyarwanda rwati cyakuza dusangire kandi ukamusanga mu rugi we mugasangira akanaguherekeza mugasezerana umwe agashikira mu nkanda atahana bagaca yisubirira inyuma tukaba dufise umutekano mwiza no mubano mwiza hagati yacu
kiretse utugorane tumwe tumwe duturuka ku Barundi birara mu bitara by'ababanyi babo kurondera inkwi bigatera matati hagati y'abarundi n'abanyarwanda umubano ni mwiza cyane nkuko tubishikirizwa n'uno mugabo yahunze ava mu ntara ya Ngozi
imigenda ya ni myiza muri rusange kuko turahana gutucanye turiya mbese mu imisa ariko hari n'abageni turahana n'ubuzi barikora ku Barundi bari mu nkambi bakaza gucingero bakaza kuba bakabaho akazi bagakora kwa kubaka ukurima eka no kuba no kubakurikiranira amatungo yabo mu bworozi ikiduteranya rimwe rimwe ni ikintu cy'inkwi cyo gucana aho mu Burundi cyangwa ubundi ashobora kugenda kurondera inkwi zo gucana ugasanga zihuriye ko n'umunyarwanda gutyo ugasanga harabaye akacanye kariya barashwanye cyangwa bakubitanye ariko ibyo nabyo abarundi barazi kwibako ubuzima bwoye naho umuhungiro ntacoroshe nta buzima bwiza bubaho ariko gushika igisaha umutekano wacu wakwiye mu nkambi reka n'inyuma y'inkambi umubano mwiza hagati y'abarundi n'abaturage umeze neza
ivyo bishikirizwa n'abo barundi bahungiye imahama biremezwa n'umwe mu babanyi babo amenyesha ko igihe abarundi bazotaha bazosigarana agahinda kuko bamaze kuba nk'abavukanyi babo
ke abarundi kuva wenda baje kugeza ubu mba nirwana nabo ubuzima bwa buri munsi mba mbona nta kibazo tubanye neza muri rusange umuco wabo nabonye umeze nk'abanyarwanda nta kibazo turasangira yewe n'abageni menya tugiye kujya tubasabana nyine tukabatangana ahubwo ngiye kuvuga nyuma numva batanata ko nabonye ari ababanye n'izindi nshuti twungutse nyine
mwamenya ko ushitse aho hafi iyo kambi ya mahama bigoye gutandukanya abarundi n'abanyarwanda kuko usanga bari kumwe basangira eka mbere n'imvugo zisigaye zishaka gusa Desire Hatunyimana Kigali Ijwi rya Amerika
I really wanna be with you, yeah. I really wanna show you what you mean to me, yeah. Oh no, no matter where you go, mama, I will follow you, mama, just to be with you, mama. Yeah, to die forever, be with you, yeah. Be my friend when I'm hurting. Oh no, yeah. One more time, one day. What I will try, oh yeah. Just like a cool with me, yeah.
Nuko rero Ijwi rya Amerika twongere tubahe ikaze ikiganiro ni wanyu mu ntara misi yose ya gatanu hano mango turabatahiriza abanyu tukongera tukabahuza n'abanyu bari mu makambi atandukanye yahungiyemo impunzi z'abarundi ku murongo wa telefone twakire umukunzi wacu wa mbere mwiriwe neza ego tuyaganande aherereye he Nije mbere Aroni, mukaba muri he?
Kongo salama bila.
Ngaho muri Kongo havugwa make.
Na neza mukwisi bashimiza ukamwe turende. Uruzuba, uruzuba.
Oh, uruzuba. Akazuba ni kenshi cyane muri ano mezi ngaho, ariko
Ngaho rwose ni bumbe yabana, iraturendeje kazi atuza rwose.
Irabatesa cyane. Foreni sana. Aroni ngaho muri Kongo musanze muharangurira imirimo nyabake.
Twebwe?
Ah.
Urumwubatsi
nturi ngaho kumvo z'uguhunga
oya nukuriye nagiye kumvo z'akazi
wagiye kumvo z'akazi none ivyashara ubona vyinjira
wapi tora tubere yatubere nafu nico kime ni Burundi kabisa mbona ari kumabitu anda gotu ewa na wagiye umuntu afunguye no gupiganisha kabisa
ha byankiye he
kubera to amahera guma hindura to tugaza kuri 7500 yaho magazi
ku idolari
ego rimwe kibazo rwose byo munafunguye n'ibindi bibazo cyane
Nuko rero haro nukawashatse kuno munsi tugutahiriza nde?
Umuntu witwari Shari ari hano kuki nama mu rubirizi.
Aha.
Na namadamu wanye iradukura gozuri nari mu rubirizi.
Mhm.
Nabantu bose ari muri komine rando mu Kayanza.
Mhm.
Ndese ni wange nantu bari mu gisagara cya Bujumbura.
Urakoze cyane gose Aroni, tukwifurije kuranirwa mu byuri munga. Ego, ngira umunsi mwiza ngaho muri Kongo, impunzi z'abarundi bahahungiye namwe bwe tubatera kamo kino kiganiro iwanyu mu ntara. Kiraha ijambo cyane impunzi z'abarundi ziri makambi yatandukanye co kimwe n'abanyagihugu bari hagati mu gihugu c'u Burundi. Hari kandi Jeremy duse ku murongo. Jeremy, mwiriwe nawe?
Hari mwiriwe cyane.
Ego, akandi kazina kawe? Mboni hankuye Jeremy mu kambi yanduta Tanzania.
Ego cyane.
Havugwa makinga ho ga Jeremy?
Ino turasi mawuzi mabwimpunzi ndya nta butabuzi ko yarabukiye
mu cyatsi na ukenze. Wewe rero uri ku rutonde ngo bazota ha canke uracabangiriye.
Ekije tibireke.
Kubera iki n'amabanga ya paruwasi?
Privatuko.
Ariko ubundi ha
kwa bugufatanye ko umuntu aragumye mu buhungiro n'ibyo umuntu ari we wese.
Kuko baravuga ko n'umutekano ari umuntu awiyumvamo canke adatekani wakaba ari we avyumvamo. None ga Jeremy, usijije tujuje ko tugaruka ko tucira ku mayange duke tuvugwa ngaho mu ikambi ya Nduta.
Ego twege n'ukuri, ego ubu biravugwa ngo abantu bariko bariyandikisha guhunguka gusa nta barahunguka turabona abavyumvamo bashaka guhunguka n'agahato karimo canke ngo harimo n'igiterabwoba kuvyumvamo twumva bavuga ko baza kwiyandikisha kugira bahunguke gusa nta barahunguka turabona.
Ego nimwe twagaruka koko ari uburenganzira bw'umuntu wese gukora icyo ashaka kuri ico c'umutekano. Nuko rero Jeremy Mbonihankuye, ugashaka yuko no munsi tugukumbuza abandi?
Ego n'ukuri ndashima mu kiganiro wanyu mu ntara na sinzi kuba mwama mumpa kanya jewe ndi kuzakuramuka abo mu Burundi iwacu. Ndashaka gutasha rero ababyeyi banjye, abakugwanjye, Pascal n'umupasoni we, hamwe n'abo tuvukana bose, abo twiganye mu cyangwa gishigamba bose baba banyumva muri kano kanya nkabatasha. Ndashaka kandi niyo safari kiri ari ibyeyi, ndi mba ari mvano kuri iyi siramu imwe cyane kuko twese tuzavugana kuri Facebook tutamukumbuye. Ndapasa namwege muduha kano kanya, ndabashimiye cyane. Ariko nari mfite nk'igisabo kimwe sinzi ko mwavumbira nkakibabwira.
Ego
turasaba nimba byakunda mukaja muramenyesha amakuru cyane cyane kukijya Amerika amakuru avugwa nk'umuntu. Ndabona kese murasisikara kubivugwa mu Burundi cyangwa mu Rwanda, ariko mugasisikara no mu yandi makambi Zanduta, Mutendeli kandi rero no muri Kongo mukavuga n'ubyo muri Tanzania.
Urakoze cyane Jeremy, ico cyumviro cawe turaza kugishikiriza abadutwara kandi banagerageza. Tuzobandanya twibanda gose kuri ivyo bivugwa ngaho kuko kino kiganiro ni naco gituma kihari. Nuko rero François, ugashaka ko tugutahiriza abandi?
Desire niyo nkuru. Nuyo seteri nyene mwene wacu. Nibagiwe na mama ari mu ntara ya Ngozi. Mama yitwa Ntayimera Marie Rose. Ndabipfuriza amahoro y'Imana, babeho neza muri Yesu Kristo.
Urakoze cyane gose naho ngahinduta tukwifurize umunsi mwiza. Wakoze Salome cyo kime n'abandi bariko baratwumviriza nabo twashoboye kuyaga, abandi bakoze nino Sant Kimenyi na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma. Ndiyani nahazwe, nzongera gusubira kuryoherwa no kubana namwe ku munsi wa mbere. Mugira umunsi mwiza. Icyo cyari kiganiro iwanyu mu ntara. Mu masegonda make cyane, saa 12 mugiye kumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu kuri iyi saha. Kuri mwiko mwari kumwe na Oriane Tangishaka, ndabifurije umunsi mwiza, mubane n'Imana, murakoze.